Iyi mwumva ni Radio rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Leta y'u Burundi ishinja wari mu mwanya wa ambasaderi wayo hano i Washington DC gutwara amadolari 5,000 y'Amerika.
Nta mafaranga nakoresheje ku giti cyanjye cyangwa ngo nshyire mu mufuka wanjye. Ajya amafaranga yakoze ibikorwa bya leta, ajya n'amafaranga yakoze mu myiteguro yo kwahira abubakwa bacu muri ajya amatariki bavugane.
Uyu ni Preferé Ndayishimiye wari mu mwanya wa ambasaderi w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri hano i Washington DC, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitoye umuyobozi mushya. Naho Israeli ejo yihanangirije perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan nyuma y'uko avuze ko umutwe wa Hamasi n'abayobozi b'intara ya Gaza ari abantu bafashe icyemezo cyo kubohoza ubutaka bwabo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, nimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurepublikani Mike Johnson ejo kuwa gatatu yatorewe kuba umuyobozi mushya w'Inama Ishinga Amategeko ya Amerika. Ni nyuma y'ibyumweru bitatu abo muri iryo shyaka bacagagurana muri Kongere ya Amerika. Fide Niyongabo afite inkuru.
Mike Johnson, umushinga mateka w'umurepublikani wo muri Leta ya Louisiana, yatsinze n'amajwi 220 mu Nama Ishinga Amategeko. Niwagira kane agenywe muri ayo mabanga kuva Kevin McCarthy ayakuwemo ku itariki zitatu y'uku kwezi kw'icumi. Tom Emmer, umushinga mateka w'umurepublikani wo muri Leta ya Minnesota, yari yagenywe imbere yaho ku munsi wa kabiri, yaravuye giturumbuka mu ihiganwa amasaha 4 gusa inyuma y'uko agenywe. Intsinzi ya Mike Johnson mu rugamba rutari rworoshe rwo kuba umukuru w'Inama Ishinga Amategeko ni intsinzi y'umugwi w'abashinga amateka bo mu mugambwe w'abarepublikani batsimbataye ku byiyumviro n'imigenzo vya kera. Abafise ivyiyumviro biri hagati na hagati muri uyo mugambwe bakaba bahahombeye. Abafise ivyiyumviro biri hagati baragize ibibazo byo gushigikirwa n'abatsimbataye ku byiyumviro n'imigenzo vya kera muri Kongre ya Amerika. Mike Johnson afise imyaka 51 n'umuntu atsimbataye cyane ku byiyumviro n'imigenzo vya kera. Aracuditse cyane na Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika, yararahiye mu mabanga yiwe ejo ku munsi wa gatatu nyene.
Israeli kuri uyu wa gatatu yanangirije perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan nyuma y'uko havuze ku mutwe wa Hamasi n'abayobozi b'intara ya Gaza ari abantu bafashe icyemezo cyo kubohoza ubutaka bwabo. Fide Niyongabo akomeza inkuru.
Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israeli bwashikirije bwavuze ko kuba perezida Erdogan yagerageje gushigikira umugwi ukora iterabwoba kandi yakoresheje amajambo akokeza urwango bitazohindura mabi ateye ubwoba y'umugwi Hamas amakungu yose yiboneye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwabitangaje indwi zirenga zibiri inyuma y'ibitero vyihaye inkumbi umugwi Hamas wakoze ku butaka bwa Israel. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ejo kuwa gatatu yavuze ko Hamas atari umugwi w'iterabwoba, ko ari umuhari uharanira guhabuza no gukingira ubutaka bwa Palestina. Igihugu cya Turukiya kiri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantike, OTAN, cyari yamirije ubwicanyi umugwi Hamas wakoze ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ku basivile mu bumanuko bwa Israel. Yamara Turukiya yasavye inteko za Israel kwifata mu kwishura kuri ivyo bitero by'umugwi Hamas. Abategetsi ba Turukiya baranebaguye bivuye inyuma ibitero vy'amabombe Israel iri kibandanya gukora muri Gaza.
Tukiri kubijyanye n'intambara hagati ya Israel na Hamas, abayobozi mu muryango w'abibumbye batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israel no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye mu byabo abantu 400,000 muri iyo ntara. Abanyayisraeli bagera mu 200,000 barimuwe kubera ibitero bya Hamas. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Abo banyayisraeli 200,000 bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara cya Eilat kiri mu bumanuko bwa Israel byatumye Leta ya Israel yubaka ibibanza birimwo amahema yo kwakira abo bantu. Ivyo bibanza vyubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Tel Aviv ku banyayisraeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu cya Liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi Hezbollah. Aba ba mu mihana yahitwa Kerem Shalom ku metero 30 umuntu avuye ku rubibe n'intara ya Gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara cha Eilat mu bihe byiza. Ni kibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bageriramwe uburuhuko. Ni kibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice byinshi by'igihugu batekewe n'ubwoba. Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice cha Kerem Shalom. Bruria Karni agira ati:
Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare.
Abantu batari bake batekewe n'ubwoba kandi barahamutse muri iki gihe ku buryo badashobora no gusohoka hanze y'ihoteli. Kuba mu mahema ntibisa n'uko abantu buba bikingiye. Dukeneye gusubira kugira icyizere mu bantu no kumva ko dutekaniwe.
Our trust in people and to rebuild our strength and feel secured.
Muri Gaza abanyapalestini bihumba amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intara ya Gaza kubera ibitero bikomeye by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel. Bahunze kandi nyuma y'uko Israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa Gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka. Benshi muri bo bamaze indwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Sojud Naim ari mu bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza. Sojud Naim agira ati:
صار لي انا هان بالخيمه 9 ايام يعني انا حتى بدي احمم اولادي مش عارفه بروح بدي اعبي ميه بلاقيش ميه
مزميسي تشندا بمويهيمه سنشوره نو كوزا بانا بانجي كورات امازي مفيسي نا كيبانزا مفيسي تشو كوبوغيريزامو ناني موزو زيسوكويه نشوره كورونكا نا مفيسي ندابيتشاريكا هاتاري مواند ندافيتي مونغينغ baranakurura. Umwana wanje w'umuhungu mukuru afise hasima.
Uladi bisxanu billel, uladi bis'ulu billel. Ibni likbir marid azma.
Nta bimenyetso bihari byerekana ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas iriko irarangira vuba. Akaba ari ukuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe cy'ubukanye mu mahema.
Dusoreza makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Kenya, aho basekombata ba Maumau muri iki gihugu barimo gushaka uko Ubwongereza bwabasaba imbabazi bugatanga indishyi z'akababaro ku bibi bakorewe n'iki gihugu mu gihe cy'ubukoroni. Ni imbere y'urugendo rw'umwami Charles wa gatatu azagirira muri Kenya mu cyumweru gitaha. Nanone Fide Niyongabo.
Mu ntango yo mu myaka y'1950, abagwanyi b'abamaumau baragwanije Ubwongereza mu kiringo kiri hafi y'imyaka 8. Biyamiriza abakoloni bafashe ibice nka byose by'ibimera muri Kenya mu ntumbero yo kubikoreramwo uburimyi. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi w'iwe umwamikazi Camilla bazokwemera ububabare bwatewe n'intwaro y'ikoloni y'Ubwongereza mu rugendo rw'iminsi ine bazogira mu gihugu cya Kenya kuva ku itariki 31 y'uku kwezi kw'icumi. Ikirimba cy'umwami Charles wa gatatu cyatangaje ko muri urwo rugendo azofata umwanya wo gukomeza ibyerekeye kumva mabi yakorewe Abanyakenya mu kiringo cy'intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Mu mwaka w'2013 Ubwongereza bwaremeye gushumbusha Abanyakenya barenga 5,000 bakorewe amabi igihe bagumuka mu ntumbero yo kurwanya akarenganyo bariko barakoregwa. Bahawe indishyi y'akababaro igera ku $24 million y'amadolari. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko abantu barenga 10,000 bapfuye mu mugumuko w'abamaumau. Yamara abakurikirana amateka bavuga ko igitigiri cy'ukuri cy'abapfuye kirenga ngaho.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fide Niyongabo uyatugejejeho. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi hasubiye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi. Abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi binubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka. Iki kibazo gikomeye cyane mu rwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura, nk'uko umunyamakuru Eroje Wirikaneza yabikurikiranye.
Amastasiyo menshi nta bitoro afite cyane cyane ibyo mu bwoko bwa lisansi. Ahabonetse gike naho abakiriya baca bakiravya bwo nyene. Abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi. Uyu muturanyi wa gatagisi yabwiye Ijwi rya Amerika kuba akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira.
Akazi twahagaritse kubera igitoro n'ukuri. None tuza kubaho gute tudakora? Ubu mfise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakivuze. Nashiye amastasiyo menshi na gitoro gihari.
Eka n'uyu mugabo atwara bisi akabaro ni kose ashavuzwa no kubona igitoro kiduzwe ireyi ariko ku kironka ruka rwa gatana.
Turazunguruka tugahangayika cyane rwose kubera ngo tuvuye kuri kotebu batwazunguruka hano hose n'imirongo igitoro turabona kikira cyasubiye kuba ndansi cyasubiye kubusha.
Umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko ibishaka ariko bikaboneka. Yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko urutsingenzi yari yakubuye Ngozi.
ha kwa moyo namba baduza kandi ariko no kuri igitoro kiboneka ko igitoro no ngatutira ba transport tujya kwa transport igitoro abakiriya nabo hari babakomereza babakwera bakoresha ibitoro no kuvuga transport no kuri nikintu gikenewe ndaze mwese murabizi
bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa nakahagaze uyu mucuruza wo muri zone rugajo muri komine mugina mu ntara cy'ibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara
umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri nikomine irango natafise ibihumbi 200 ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza ingozi utuntu turangura ntamwe nigihunga akigenda kuri iyo gitoro
abandi banyagihugu nkuru agendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro vy'ibitoro vyaduze litiro ni nusu nk'urugero ya essence tarenza 2,300 ayironka ku 17,000 ku isoko ya magendo
ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora abaheze mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hehe igitoro cy'u Burundi bohege urumogi mu minota 5 uburose ni burushaka areke igitoro n'ingorane iritiro kuyonka cyaje kintu c'iritiro n'inuso n'ibihumbi 17,000 n'ibintu bibabaje
ibi bituma abashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bishakiye
abashoferi baducurofu n'abuhoro egabanya gihugu kaducurangura uko bishakiye mu kuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose nta biciro ofisiyele bizwi
mu ntara zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara akanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumara badashikiriwe baganiriye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
icyo cyari cyaje mbwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya urumara kubera bagitonde bari we cyane ngiye kumwereka cyangwa kirakamye n'ubu ni mbona cyembika ari haheze nk'imisi cyatu ngayo ubanza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye cyangwa y'abanyabubanza gusa cyangwa nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagera jesinzi nk'ejo cyaraje saa 10 nk'ejo cyaraje saa 10 kugera saa 2 gitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura habwa twamigwe mu mazi habwa nyamba bashaka kukiduza ni bakiduza nyene hama bananyike kimboneke
tubajije umushikanganje w'ubutane n'agataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro ibahaye mu bizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Aubert ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro zitatu ijya nyuma byadubugijwe hari kuwa cenda ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yavugira ko bucasa vy'abarundi mu mpera z'ukwa cenda gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ivyisunga aha yari mu iganiro ca mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko nako tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byadubugijwe ariko kubera bifise ibigagantega bizoza hari amafaranga ama leta ariho umuguzi nk'uko byabaye muri Kenya mu Burundi umushikanganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze ku kigagantega bizoza cera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifise bwo gusubira kukinagura Perezida Ndayishimiye yisavye amusaba gutorera umuti ico kibazo bagira ati nta robine mfise mvoma mu amadolari n'ibitoro Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
hano muri Amerika hashize amezi atari make Jean de Dieu Ndikumana wari uhagarariye Burundi hano i Washington DC ahamagariwe gusubira mu gihugu cye atarangije imyaka 4 yagombaga kumara muri uwo mwanya ubu undi wahamagariwe gutaha byihutirwa n'uwari wamusimbuye by'agateganyo bwana Préféré Ndayishimiye leta y'u Burundi imushinja gutwara amadolari 5,000 ya Amerika ibyo ashinjwa n'ibindi asabwa biri mu ibaruwa yandikiwe na ministeri y'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yabiganiriyeho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka
amakeke narayabonye ariko nanje imwe byarantangaje kuko urabona yabonye ukuntu yanditse urabona nyine yuko harimo ibintu by'ibyagirizi bimwe nta natahura ko ko nk'umuntu yiyumvire yuko Jewensha ka kuguma muri leta zunze ubumwe za Amerika nibaza ko abasa n'uwihenze kuko abasa n'umuntu atanze neza kuko jewe narajye ngaha igihe kitari gito imbere y'uko ndonka aya mabanga nimucubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Vice Ndayisigiye angira umuhanuzi ngaha muri ambasade y'i Washington nari nsanzwe ndi mu karuhuko muri Texas kandi n'imbere yaho nari nsanzwe ndahaza yumva ndi umuntu avuga ati jewe nshaka kwigumira ngaha muri Amerika mba narahagumye n'imbere y'igihe n'imbere y'uko nza kuhakorera ibyo bikorwa ubu rero jewe barampamagaye ariko amadate nabo yari n'amadate mbona atanyaranja cyane kuko urabona ahantu maze imyaka ibiri haba hari ibintu tugeza kwitegurira bitari bike kugira ngo ugende nyine ibintu byose biri ku murongo kandi nibyo tariki ya 19 yegereje narababwiye abagize kugura amatike ndababwira yuko jewe mbona ko ntaraba pre yo gutaha ariko nkuko nditegura nzobabwira iyindi tariki ariko nabonye imengo bashimye guca bagura itike nyine hanyuma haheze iminsi baca bavuga bati kubera ntaje ngo iyo tike ngomba guca ndayiriha
ariko kandi muri iryo kete harimo amakosa canke ibyo twokwita ibyagirizo ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwanditse budoma urutoke ku mafaranga $5,000 by'amadolari y'amanyamerika bavuga ko mwatwaye mutegerezwa gusubiza leta vuba bwango
aje mafaranga mumenyeshamakuru jewe nta mafaranga nakoresheje nkoreshe ku giti cyanjye cyangwa ngo nshire mu mufuki wanjye aje mafaranga yakoze ibikorwa bya leta aje n'amafaranga yakoze mu myiteguro yo kwahira abubahwa bacu muri aje makariki bavuga amafaranga yakuriwe ku twari twiteguye abubahwa baza i New York hanyuma amafaranga akora mu bijyanye na reservation y'amahoteli mu bijyanye na encadrement ujya rero aha muri leta zunze ubumwe za Amerika iyo wakoze reservation ugatanga karte yawe bankaire iyo bishyitse umushyitsi akaza agahindura ntahaze nk'ubu ntibibaraba usanga amafaranga barayatwaye ijya minsi yose uba waravuze ko umushyitsi azohashika azohashikira usanga barayatwaye kandi rero urumva biba biri mu bijyanye n'akazi nyine kuko kwakira abubahwa nabyo biri mu byo tuba tujejwe bakira neza bagasubira inyuma bahimbawe kandi n'abo twakiriye icyo gihe bagiye bamerewe neza kuko nta kintu bigeze numva bavuga ko twaba tutakoze neza kandi kimwe ni ukongera ko nuko n'ayo mafaranga kugira ngo asohoke aba yanditswe icyo agiye gukora kuko tuyashira gusohora parishete z'amafaranga umuntu agenda agatora nk'uko umuntu yokumva ngo agenda aratora
kuri mwebwe imvo n'imvano mukeka n'iyihe muri ibi byose
jewe nta mvo n'imvano ndi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi mu gihe muri kino gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka ishika kuri ine ure nari ntegeje ibiri gusa icyo nzi ni uko umudipolomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'icyo bashaka kumubwira gishasha
nk'uko mubivuze mwarimu utegekanyije kuzomara iyo myaka ine muri hano i Washington mu mabanga mwashinzwe ibi rero bikaba bibaye mu gihe hari haheze amezi make yonyine uwahahora ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana nawe nyine yaserukira u Burundi ngaha muri Amerika i Washington DC nawe nyine ahamagawe bamwe bakavuga ati mwaragizemwo uruhara muri uko gusubira inyuma kwiwe byo babifitaniye isano n'uko guhamagarwa kwanyu mu gihugu
ivyo ababivuga burya iyo umuntu ahamagawe nyine haba ibintu byinshi abantu bavuga ibyo biyumvira ariko nta muntu n'umwe yoguha preze ngo akubwira ati ngo ni nagize n'uruhara kuko minisiteri nyine imuhamagaye ikimuhamagariye kandi iyo umuntu ageze i Bujumbura irakwisa ikimwereka sinibaza rero yuko minisiteri iba yamweretse imubwira ngo ni preferi ngo yatumye ngo ahamagarwa haba hariho impamvu umuntu yahamagawe
kuri ibi rero turabona muri rikete ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa ijambo le lien juridique et administratif est rompu niki kigikurikira kuri mwebwe muri make
kigikurikira ndacitegura ninabona ntegeje kwitegura nkabona yuko hageze yuko nshobora gusubira mu gihugu nzosubirayo nta kibazo
murakoze mushinga nahe préféré ndayishimiye ko kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe mumenyeshamakuru ku ijambo yego mugire ibihe byiza
tujye noneho mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda ku gicamunsi cy'ejo kuwa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 umunyamakuru Theogene Manirakiza uyobora Ukwezi Media Group arari gucyaha cyo gukangisha gusebanya Eric bagira ubusa haduhe inkuru irambuye
Mugufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Théogène Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro. Urukiko rusanga nubwo uregwa hakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranaga na Aimable Nzizera mu buryo bwiza, ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yaramufiteho abanyarwanda bakayamenya. Bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera Manirakiza yakangishaga Nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho. Kubw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa Ukwezi Media Group akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo. Kukirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gaciro yayihaye, yavuze ko itatuma atabangamira iperereza. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo Manirakiza yafatiwe mu biro bya Nzizera, aho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yaka ruswa y'amafaranga 1500. Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera ariko ko atari yagiye kwa karuswa, ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye. N'amasezerano yaragamije kwamamaza ibikorwa bya Nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi Amarebe Investment ku mudugudu bashaka kubaka. Uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura. Ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ayo masezerano yo kwamamariza Nzizera yagombaga gutangira mu ntangiro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko. Nzizera yagombaga kujya yishyura Ukwezi Media Group amafaranga 200,000 ya buri kwezi. Manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga 500,000 byaturutse ku kuba yari yaramenye ko Nzizera atari kuzajya mwishyura neza, ahitamo kuba mwatse ayo mafaranga mbere. Urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko Nzizera yemeye kugira ayo masezerano na Manirakiza nyuma yaho yabonaga amurembeje amukangisha kumusebya. Umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Azafungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umucamanza yibukije kuregwa afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo. Ni urubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ku ruhande rwa Manirakiza rwakiri iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho. Ni mu kiganiro kigufi twagiranye na Jean Paul Ibambe, umwe mu banyamategeko bamwunganira.
Urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha, ariko impamvu twatanze harimo nuko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ni ibintu biteganywa n'amategeko yatanga ingwate, ariko nta abakurikiranwa adafunze. Ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha. Twubaha ibyemezo by'inkiko, ariko kandi dufite iminsi 5 yo kuba dushobora kuba twashurira. Icyo tugiye gukora twebwe, tugiye kureba uwo twunganira
yego
arebe uko bimeze, hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira, ariko ni ububasha n'amahitamo y'uwo twungane.
Ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi Amarebe Investment barimo Virginie Uwambaye Inema, bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'Inkundabanyanga. Inkundabanyanga ni nawe nyina wa Uwambaye Inema. Namasambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya genocide biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere. Bavuga ko Manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubira nayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri 6 yagiye abasaba kumuhaha ibibanza 2 bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba. Kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza bisaga mu 100 bikazubakaho amazu witwa Aimable Nzizera, nyuma akazayagabana nabo mu muryango wa Nkundabanyanga. Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'2021. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tugaruke ku kibazo cy'uburasirazuba bwo hagati, ku ntambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas. Mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Hamas kuri Israel n'ibisasu bya Israel ku birindiro bya Hamas muri Gaza byakurikiyeho, ahazazaho umugambi wa Iran werekeranye n'ingufu za nikeleyeri ntiharasobanuka. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibona leta ya Tehran nk'umuterankunga ukomeye wa Hamas, kandi igitero uyu mutwe wagabye kuri Israel cyasubije inyuma umuhate wariho wo gukemura amakimbirane bifitanye na Iran. Ni inkuru ya Henry Ridgewell mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi bafata Iran nk'igihugu gishyigikiye cyane abarwanyi ba Hamas, ariko ntibashinje leta Tehran uruhare rutaziguye mu gitero nyambukiranyamipaka cy'iya karindwi y'uku kwezi kwa 10 uyu mutwe wagabye kuri Israel. mbere yuko iki gitero kiba imibanire hagati y'uburengerazuba na Iran yari irimo kunozwa mu buryo bwitondewe mu kwezi kwa cyenda leta zunze ubumwe za Amerika yari yageze ku masezerano yo guhererekanya imfungwa na leta ya Tehran ndetse nakomorera umutungo wa Iran ungana na miliyari 6 z'amadolari wari ufatiriwe ayo mafaranga yongeye gufatirwa Ari Vayezi ni umusesenguzi mu muryango International Crisis Group ishami rya Iran.
Hari ku mwanya w'ibiganiro bitaziguye ahagana mu mpera z'ukwezi kwa 10 hagati ya Iran na Amerika bikabera muri Oman. Ariko ibyo ntekereza ko ibyamaze kuvaho burundu. Ndetse yewe hashobora kuba nta n'urubuga rwa politiki rusigaye ku biganiro by'imbona nkubone hagati y'ibyo bihugu byombi.
Ibiganiro byabereye Vienne muri Autriche ku kuzahura amasezerano ya 2015 kuri gahunda y'ingufu za nikeli Kereyeri na Irani yiswe gahunda ihuriweho y'ibikorwa JCPOA mu mpine umwaka ushize byarahagaze nubwo nta ruhande rwatangaje kumugaragara uko byarangiye leta zunze ubumwe za Amerika yivanye muri JCPOA mu 2018 nyuma gato Irani nayo ihita ihagarika kubahiriza ibyo yari yiyemeje muri ayo masezerano urwego rwa Roni rushinzwe kugenzura ibijyanye n'ingufu za nuclear International Atomic Energy Agency IAEA mu mpine muri raporo yarwo mu kwezi kwa 8 rwavuze ko Iran yari ikomeje gutunganya ubutare bwa uranium kugera ku gipimo cya 60% mu bwiza igipimo kiri munsi ya 90% yo ku rwego rwa uranium ikorwamo intwaro Iran yavanyeho ibikoresho by'igenzura by'urwo rwego rwa Roni ndetse ibuza bamwe mu bagenzuzi barwo kongera gusura icyo gihugu Umusesenguzi Ari Vayezi ati
As part of the mu rwego rwo kumvikana hagati ya Iran na Amerika Iran yahagaritse gukomeza kwigwizaho uranium y'inyongera itunganije hejuru ya 60% gusa ibyo ubu bishobora guhinduka bitewe n'umwuka mubi ukomeza kwiyongera hagati y'impande zombi byasaba Iran igihe kitageze ku cyumweru ngo itunganye uranium yabyari gisasu kimwe cya kirimbuzi niyo mpamvu bari nk'igisasu giteze kandi bikenewe ko haboneka bisubizo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gucubya ibikorwa bya Iran.
Rafael Grossi umuyobozi mukuru w'urwego IAEA yavuze ko abona nta sano hagati y'intambara ya Israel na Hamas na gahunda y'ingufu za nuclear ya Iran. Bwana Peter Jenkins wahoze ahagarariye ubwongereza muri uru rwego nawe agasanga nta kimenyetso kiraboneka ko Iran ishaka kuva mu masezerano.
Kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko Iran irimo gushaka uburyo yava mu kubahiriza icy'ibanze yiyemeje mu masezerano kuri gahunda ya nuclear ari cyo kwirinda gucura intwaro za kirimbuzi.
Ese leta ya Tehran ishobora gushaka uko yakoresha gahunda yayo ya nuclear nk'uburyo bwo gushyira igitutu ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu gihe umwuka urushaho kuba mubi mu karere? Ahabwa na Peter Jenkins arasubiza.
Ndiyumvisha ko bashobora gushaka uburyo bwo kongerera ibihugu byo mu burengerazuba inkeke n'impungenge kuri gahunda yabo ya nuclear ariko bikagarukira aho ntibibe byarenga umurongo ubigere kukureka kubahiriza ibyo biyemeje mu masezerano yerekeranye n'ingufu za nuclear.
Hagati aho Israel yakunze kuvuga ko itazemerera Iran gukora intwaro za kirimbuzi. Israel ubwayo izwiho kuba yabitunze bene izo ntwaro nubwo iki gihugu kitemerera ubugenzuzi bw'urwego IAEA kugera kuri site zacyo zitunganya ingufu za nuclear.
Nshuti banywanye ibiganiro radijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mbibutse ko iyi radiyo ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Kuri interineti ni kuri www.radioyacu.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mwakoze kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Nadia Taha niwashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.
Yabaye isubizo cyacu mu gutanga
cyacu.